Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu kuri radio Inshuti ya bose. Mwiriwe neza, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe mudusangiye no kuri internet radio yacu veo.com naho mukurikira aya makuru ko tuyabagezaho. Dore ingingo zayo z'ingenzi: u Burundi busuzugura imyanzuro ya Loni.
Nkuvuga rero ko izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka, kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma abarundi babashira mu rugogwe bw'ivyo bonyene bifuza.
Uyu ni vice president wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwe asobanura impamvu u Burundi budashyira mu ngiro ibyemezo by'imiryango mpuzamahanga.
Ariko ku Burundi ni ngingo zijanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa, ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizo ngingo zije mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi.
Naho uyu nguyu ni Pacifique Nininahazwe uyobora ishyirahamwe ry'Abarundi Focode riharanira uburenganzira bwa muntu rikorera hanze y'u Burundi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika irasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzatangaza amajwi nyayo yavuye mu itora rya perezida.
Imyigaragambyo muri Sudani irakomeza, ntabwo rero icika intege.
Uwahoze ari minisitiri w'imari wa Mozambique n'abayobozi ba za banki batawe muri yombi kubera ibirego bya ruswa bashinjwa na Amerika. Mugume ku maradiyo yanyu no kuri interinete kuri www.radioyacuveo.com.
Kongo.
Duhere noneho ku makuru havugwa hirya no hino ku isi, duhereye muri Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzatangaza amajwi nyayo yavuye mu itora rya perezida. Yanaburiye abagerageza gusuzugura demokarasi ya Kongo. Abo bose bagerageza guhungabanya umutekano cyangwa se ubusugire bwa Kongo cyangwa se kungukira muri ruswa bashobora kwisanga badashobora kwinjira cyangwa kwakirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi bagahezwa n'ibigo by'imari by'igihugu. Ibyo avuzwe na umuvugizi wa Departement ya Leta muri Amerika, Robert Paladino, ahari ejo kwa kane. Uwo muyobozi wa Komisiyo y'amatora muri Congo, Corneille Nanga, yabwiye abanyamakuru i Kinshasa ko gutangaza amajwi yavuye mu itora rya perezida ryabaye ku cyumweru gishize bishobora kwigizwa inyuma. Yavuze ko ari ukubera ko ibikorwa by'ibarura bigenda buhoro. Nanga yavuze ko bamaze kwegeranya hafi 20% gusa by'amajwi yavuye ku biro by'amatora mu mpande zose z'igihugu. Nk'uko biteganywa rero n'amategeko ya Kongo, Komisiyo y'Igihugu y'Amatora niyo yonyine itangaza amajwi ya nyuma.
Muri Sudani imyigaragambyo yakomeje uyu munsi. Ikigo ntaramakuru AFP cy'Abafaransa kiratangaza ko nanone kimwe n'ejo hashize polisi yarashe muri rubanda ibyuka biryana mu maso. Iyi myigaragambyo y'uyu munsi yabaye mu mujyi wa Umdurman uturanye cyane n'umurwa mukuru Khartoum. Yatangiye abantu bagisohoka mu musigiti barangije isengesho ry'abayisilamu ryo kuwa gatanu. Abaturage bagendaga baririmba ngo ubwisanzure, amahoro, ubutabera. Abapolisi nabo bari benshi cyane, ibihumbi n'ibihumbi. Imyigaragambyo y'ejo iyo yabereye mu mujyi w'icyambu cya Port Sudan, ni ku nyanja itukura. Kuva kuri 19 y'ukwezi gushize, abaturage ba Sudani barigaragambya mu mijyi myinshi y'igihugu. 19 bamaze kubigwamo nk'uko leta ibivuga. Naho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International wemeza ko abapfuye ari 37 barashwe, bakicwa rero n'abashinzwe umutekano. Muri aba bapfuye bazize amasasu y'abashinzwe umutekano harimo abaturage bane ba Sudani y'Epfo, nk'uko ambasaderi wa Sudani y'Epfo i Khartoum Mayan Dutuol yabitangarije Ijwi rya Amerika. Yasobanuye ko ari abagabo babiri n'abagore babiri bishwe rero n'abashinzwe umutekano barashe mu myigaragambyo.
Amakuru y'Ijwi rya Amerika harakomeje. Wahoze ari minisitiri w'imari n'abayobozi ba za banki mu gihugu cya Mozambique hatawe muri yombi kubera ibirego bya Amerika. Bazira miliyari zirenga 2 z'inguzanyo yagizwe ibanga igatuma Mozambique ihomba ikagwa mu bibazo bikomeye. Itsinda ry'abashoramari n'abategetsi bumvishije amabanki yo mu Burayi ko akwiye kuguriza miliyari ebyiri z'amadolari igihugu cya Mozambique gifite ubukungu kamere kugira ngo kigerageze kwiyubaka nyuma y'intambara. Ayo mafaranga yahise aburirwa irengero. Guverinoma yamenye iby'iyo nguzanyo nyuma y'imyaka itatu yaramaze atanzwe. Byatumye iyo nguzanyo itishyurwa kuko leta itari ibizi. Igihugu cyahise kigwa mu bibazo by'ubukungu. Harimo ifaranga rya jegajeze, ibiciro by'ibintu birazamuka, ibitaro bibura ibyangombwa byo mu buvuzi, imihanda minini ntiyasanwa. Mu kirego Ijwi rya Amerika rifitiye kopi urukiko rw'igihugu cya Amerika mu mujyi wa New York, harigwamo abantu bane n'undi mugabo utari watabwa muri yombi. Abandi babiri ntibavuzwe amazina, bakoze imishinga ijyana n'ibyo mu nyanja, bakusanya amafaranga yo gutuma bikirira ubwabo, bafata igice cy'inguzanyo cya miliyoni hafi 200 batangaho ruswa ku bategetsi muri guverinoma ya Mozambique n'abandi. Mu cyumweru gishize rero, uwahoze ari minisitiri w'imari wa Mozambique Manuel Chang nibwo yatawe muri yombi kuri manda yatanzwe ku rwego mpuzamahanga. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda tugarutse na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump n'abayobozi muri Kongere ya Amerika barahura kuri umugoroba wo kuwa gatanu muri Presidency ya Amerika kugira ngo baganire ku buryo ibikorwa bya guverinoma byahagaze bijya kongera gufungurwa. Iryo hagarikwa rigeze mu cyumweru cya gatatu. Iyi nama igiye kuba nyuma y'umunsi umwe abagize Inteko Ishinga Amategeko bashya barahiriye imirimo. Ubu abademokrate nibo bayoboye iyo nteko. Ejo kwa kane batoye umugambi wo gufungura guverinoma. Cyakora ntukubiyemo miliyari 5 z'amadolari Perezida Donald Trump yasabye kugira ngo yubake uruzitiro hagati ya Amerika na Mexique. Arahira ejo kwa kane Nancy Pelosi, umudemokrate yumvikanishije ko nk'umuvugizi w'Inteko Ishinga Amategeko amafaranga ashobora gukoreshwa neza muri teknoloji yo kurinda umutekano ku mupaka no kongera abakozi bawurinda.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza Jeremy Hunt aba ahangayikishije cyane bikomeye n'ifungurwa rya Paul Whelan mu Burusiya. Guhangayikishwa cyane bikomeye niwe wabyivugiye, yabivuze uyu munsi mu kiganiro yagiranye n'ikigo cy'itangazamakuru Sky News cyo mu Bwongereza. Uyu Paul Whelan w'imyaka 48 y'amavuko afite ubwenegihugu bubiri, ubw'Ubwongereza n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahoze ari umusirikari wa Amerika mu mutwe wa Marines. Yafatiwe i Moscow ku itariki ya 28 y'ukwezi gushize akekwaho kuneka. Ejo ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Moscow John Huntsman yashoboye gusura Whelan bwa mbere muri gereza afungiyemo. Nk'uko ikigo ntaramakuru TASS cya leta y'Uburusiya kibivuga, Paul Whelan ashobora gukatirwa igifungo cy'imyaka igera kuri 20 aramutse ahamwe n'ibyaha ashinjwa.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, turi no kuri internet kuri radio yacu vewa.com. Amakuru noneho yo mu biyaga bigari.
Mu Rwanda hashize ibyumweru bibiri Major Bernard Ntuyahaga ashubijwe mu gihugu. Yahoze ari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda ku gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Yari amaze imyaka 20 afungiye mu Bubiligi kubera ibyaha by'intambara. Yahamijwe rero uruhare mu iyicwa mu kwezi kwa kane 1994 ry'abasirikari 10 b'Ababiligi bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda mu mutwe wa Loni witwaga Minuar. Yarangije igihano Ububiligi bumwima ubuhungiro, noneho bumwohereza mu gihugu cye mu Rwanda. Rero Majoro Ntuyahaga w'imyaka 67 y'amavuko ubu ngubu ari mu kigo cya Mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda, ikigo gihugura abahoze ari abasirikare bagiye gusubizwa mu buzima busanzwe. Yagiranye ikiganiro cyihariye n'Ijwi rya Amerika. Ntuyahaga yabanje kubwira umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa uko yakiriwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda cyihagera.
Nakiriwe neza n'abagize komisiyo yo kwakira abahoze mu ngabo z'igihugu bavuye hanze. Banyakiriye neza ku kibuga cy'indege i Kanombe kugeza hano mu kigo cya Mutobo. Nakiriwe neza.
Wadusangiza ubundararibwo ubonye bwawe ku munsi wa mbere ku butaka bw'u Rwanda?
umunsi wa mbere bakimanuka numvise umwuka mwiza nkumeka neza n'ikirere n'ibidukikije ahubwo hari umuzungu nawe twaturi kumwe abazungu bari bamperekeje bari kanze bafunga ikibuga cy'indege baravuga ngo hano ngo arahere hameze neza ni fre hari wambaje ngo ari kwa nungu na altitude ya 1200 ndamubwira ni 1700 ati muri Afrika ibibuga by'indege bihereye gutya ntabwo ukunda kuboneka ubwo ndi kujya mvuye ku kibuga cy'indege ngira mu mujyi aho banyakiriye ku icumi banyakiriyemo aho nabonye hari byahindutse cyane kuva aho nahasigiye amajyambere yariyongeye
muri hano mu kigo cya Mutobo gitangirwamo amahugurwa kubahoza ari abasirikare bagiye gusubira mu buzima busanzwe mu minsi mumaze kunguka iki mu nyigisho muhafatira
mu minsi mpamaze maze kunguka byinshi cyane cyane abaduha amateka y'u Rwanda uko ubutegetsi bwagiye busimburana bigatuma umuntu amenya amahano yabeye mu Rwanda ko afite inkomoko ya kure atari ibi bya hafi aya mezi atatu rero tuzamara hano tukazatumenye muri rusange ibyangombwa kumenya ku gihugu ibindi bikazakomeza umuntu ageze mu buzima bwo hanze
Majoro Bernard Ntuyahaga wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Habyarimana kugira ngo uze mu Rwanda byabanje kugorana bica mu manza ari n'imiryango yanyu yashakaga ko mutaza bagaragaza impungenge mwaho mugereye mu Rwanda izo mpungenge murazibona mute zarashize bimeze bite
impungenge ntabwo zishira ku kanya ariko buri munsi zigenda zishira buri munsi zigenda zishira kwira tekinoloji za communication kandi ngewe ari nge uhari ndi kuri tere impungenge bafite nkagenda bahumuriza bakurikiye uko bimeze akumva n'ibi biganiro dukorana akabona n'amafoto nange nkabohereza yandi mbese ubu information bafite mbere nizo babona icyo gihe akabona ko hari igihe ubona information z'uruhande rumwe rwihita ari byiza ariko ibyiza bidashobora wenda kubagiraho
nakubonanye telefone nkurikije ibyo uvuga nahita ntekereza nti wabuvugana n'abantu bo mu muryango wawe baba hanze ukaboherezanya nayo makuru biciye mu mafoto nk'uko bivuga n'ibindi
nageze hano nshobora kubona telefone igezweho nubwo ntamenya kuyikoresha neza ariko abandi bagenzi bagiye baranyereka nibo babishoboye ariko bakamfasha ubukomunikasiyo aba umuryango wanjye n'abandi tuziranye dushobora gukomunika nta kibazo
mu byo bashingiye baguhamya ibyaha ugafunga imyaka 20 muri gereza muri wowe nk'umuntu wari umusirikare wumva wishinje iki
uko na umusirikare ari byaha byakuzwe by'intambara kandi mu mategeko y'ibyaha by'intambara bateganya ko uri umuyobozi ibyaha byakuzwe n'abuyobora cyangwa warabonye amategeko yo hejuru ibyo byose bishobora kukubazwa hanyuma bakongera bagashyiramo yuko kuba utarakoze icyo washoboraga gukora donko ibyo byaha bavuze ko bimpama ubwo rero nanjye nemeye iby'ubucamanza urubanza baciye uri gihano ndakirangiza
ku ruhare rwawe nk'umuntu kuri bariya abasirikare b'ababiligi wowe nacyo bishinja niba nkumva neza
ibyo by'ubucamanza urubanza rwabegeye kirekire zabaye kirekire uko urubanza rwaciwe nararwemeye ketse hakindi kibaye rugasubirwamo aho kugeza ubu ni ukubyemera gutya
reka dusubire mu buzima busanzwe Major Bernard Ntuyahaga wahoze mu gisirikare ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana hashize imyaka isaga 20 mutakirimo ariko se ubu ngubu muri wowe uri ku butaka bw'u Rwanda uwagusubiza muri serivisi z'igisirikare urumva wazibonamo byoroshye bimeze bite
ku by'imyaka ndashaje ariko mu bitekerezo ku ngufu zo mu bitekerezo bw'umwuko bwanjye ndumva ngifite ingufu akazi nabona ndumva muri domaine iyo ariyo yose nagakora
Major Bernard Ntuyahaga wahoze mu gisirikare cy'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana ndabashimiye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika
namwe murakoze ndabashimiye muzagaruke tumaze amahugurwa turebe uko ahantu bigeze.
Murakoze cyane.
Eric bagira ubusa, urakoze kuri icyo kiganiro. Tunyarukiye noneho mu Burundi, aho umushikiranganje w'intwaro yo hagati, ministre w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, yakoresheje inama yabahagarariye amashyaka mu ntara ya Gitega. Barebeye hamwe umushinga w'ivugurura ry'itegeko rizagenga amatora yo mu mwaka 2020. Mugenzi wacu Fidel Antoine Nsabimana aradutse inkuru irambuye.
Ni inama yari ifise intumbero yo kurabira hamwe iminyanyuro y'integuro y'ibwirizwa shingiro rizogenga amatora y'umwaka w'2020. Deo Rubera intwari mukuru w'umugwi w'abahinga bateguye iyo nteguro, inyuma y'iyo nama yabwiye abanyamakuru imvo n'imvano y'integuro y'itegeko rigenga amatora.
Murazi yuko badohera kwitorera ibwirizwa shingiro rishasha, ni ukuvuga yuko amabwirizwa yose n'amategeko arikomokako ategerezwa kuja muri iyo ntumbero ibatanzwe n'ibwirizwa shingiro. Aho twovuga nk'uburorero ni uko mu gihe ibwirizwa shingiro ritemera na neza bigenga, muri ico gihe ibwirizwa rigenga amatora naryo rirategeza riraheza rigatomora neza ukuntu biteza kugenda.
Bimwe mu byahindutse harimo ingwate itangishwa umukandida azobashaka guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu nk'uko bivugwa na Deo Rubera intwari.
Amafaranga atangwa mu gihe umukandida agiye kwiyandikisha kuva mu 2009 n'amafaranga miliyoni 15 kugira ngo ntihabe abakandida baja kwitoza, kuko mubizi uko abakandida baba benshi niko n'uburyo bw'amatora bushobora kuba bwinshi. Twifuza yuko hogenda umuntu abona yuko yabyumvire neza kandi akabona n'uko afise abanywanyi mbere afise n'icyizere cy'uko azotsinda ayo matora, atari umuntu agenda kugira ngo yerekane gusa abantu bamwumve.
Ingwati itekanijwe muri iyo nteguro niyo yazanye impari nyinshi mu banyamigambwe, aho bamwe bavuga ko iyo ngwati ivuna, abandi nabo bati iyo ngwati ntivunye cyane. Mu migambwe itandukanye nka Frodebu, Ipedazigamibanga, FNL, Rana Tajide bo bavuze kwiyongwati sabwa atari bose bashoboye kuyironga, basaba kwiyongwati yogabanuka. Naho muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yavuze ko ayo mafaranga atavuna mu gihe umugambwe wizeye kuzoronka amajwi. Deo Rubera intwari umukuru w'umugwi ujeje utunganya iyo nteguro y'itegeko yabwiye abamenyesha amakuru gituma iyongwati yadugijwe.
Ni ukuvuga yuko mu gihe umukandida yikuye mu matora kumva zidasiguritse, muri ico gihe arategereza gutanga indishi kuvyo umugwi ujejwe amatora wumaze gukora.
Muri iyo nteguro iyo ngwati isabwa umukandida yitoza ku mukuru w'igihugu irasubizwa ku washoboye kuronka amajwi kuva kuri 5 kuduga. Umukandida adashikanye amajwi 5%, iyo ngwati ntisubizwa, nico kimwe no kuwikuye mu matora atararangira. Ibindi byahindutse muri iyo nteguro y'ibwirizwa rigenga amatora nuko kunonza abashinga amateka n'abakenguza amateka mu bantu batatu hazoba harimo umugore, mu gihe hahora ari umugore umwe mu bantu bane, bamwe mu banyapolitike genga ndetse bari no mu nzego z'igihugu nk'abari mu runani rw'abigenga amizero y'abarundi ntibatumiwe muri iyo nama y'abanyepolitike. Abanyamakuru ba Badije Deo Rubera intwari nimba baratumira runana amizero y'abarundi na wasubiza ati
mu butumire twatanze nko mwabibonye twatumiye imigambwe yose yemewe n'amategeko kandi mwabonye yuko bavyitabye ku bwinshi. Ashobora kuba rero hari ubucanke uri yashobora kuba byagoye mu nama yose haragiye usanga umuntu byamugoye gushika ubunye, ntitwibaza yuko hari wase kubyitaba gusa n'uwo bushobora kuba byagoye, kandi ababyitabye bashoboye gutanga ibyumviro byabo bararonka umwanya ukwiye ibyumviro byose twibaza yuko byatanzwe byunganira iri bwirizo rigenga amatora.
Mu migambwe 32 yemewe gukorera ku mugaragaro mu Burundi hari hitavye imigambwe 19. Igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'Ijwi rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka ku byerekeye kiza sida
mu gitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozanira abashikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva kuwa gatanu gushika kuwa kabiri ni guhera saa 12 n'iminota 10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuva mu mwaka w'2015 leta y'u Burundi ivuga ko yanze gukurikiza imyanzuro y'umuryango w'abibumbye n'iy'umuryango w'ubumwe bwa Afrika, isobanura ko yabitewe n'uko ibona bafite umugambi wo guteranya abarundi no guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo. Eloge wirika neza araduye inkuru irambuye.
Izo ngingo zose zabiza kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi cyangwa umwe bwa Afrika zatanguye gufatwa nyuma yaho president Nkunziza yamamarije ikindi kiringo cyateye impari hagitsinda batavuga rumwe nawe bisokoye mu matora mu kwezi kw'indwi mwaka w'2015. Mbega none ni kuko Burundi bwanse kumvira iyo miryango busanzwe bunaserukiwemo. Inyishu tuyihabwa na Gaston Sindimwo, icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni mu kiganiro cyihariye yahaye ibiro by'i Nairobi by'ijwi rya Amerika.
Ingingo zafashwe muri imyaka itatu irangiye ku Burundi zirasumba ingingo u Burundi bwafatiwe amarizosi yafatiwe Burundi mu myaka 50 iheze. Ni ukuvuga rero ko izo ngingo z'agasakisaki zagiye zirafatwa nizizanye zari zifise abazitegeka kuko bari bafise icyo bagamije guhungabanya canke gutuma Abarundi babashira mu rugogwe bw'ivyo bonyene bifuza. Havuga yuko rero umunsi twebwe yanzuri kirasha ibyo byose turabizi kandi byatumye mbere n'andi makungu adushimira.
Mugabo si bose bashimye harimo n'abarundi nka Pacifique n'inahazwe yarongoye ishyirahamwe Focod.
Bikaba biteye isoni kandi bitangaje ingene igihugu kiri muri urwo rwego cyanka ishyirwa mu ngiro z'ingingo zose zifatwa n'urwo rwego nk'ibyo kugara ibiro nyene bya ONU biravya gatya kazi na muntu mu Burundi kwanka gukorana n'imigwi ya ONU tohoza kuvyamabi ariko arakogwa mu Burundi n'ibindi bishata byinshi bya ONU u Burundi butarabwa nka gukorana navyo bijanye na gatya kazi na muntu kwikura mu masezerano ashyiraho sentare impana byaha mpuza makungu nibindi nokwibutsa ko u Burundi kandi buri mu gisata kiraba amahoro n'umutekano cy'ubumwe bwa Afrika ariko naho nyene nokwibutsa ko u Burundi mwubganze gusinya amasezerano atuma indereti z'ubumwe bwa Afrika ziri mu Burundi zishobora gukora zigakurikirana ibyo gatya kazi na muntu. Nokwibutsa kandi ko u Burundi buri nko mujyango w'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko ariko naho nyene ngene bwigenza ku kuntu busiba amanama ku kuntu bwanka gukurikirana ibi by'ibiganiro yabiriko bitegurwa n'uwo mujyango ingende bwa nka kwemera ko ofisi kibazo bukabita ku bindi bihugu mu Rwanda ni nyifato z'akataraboneka ziteyisoni kuvuga yuko ari ubugabo ubwo bugabo sinzi kubgwaho meze
uko bumeze kose bamwe mbere harimo na bwana Sindimwo basanga Burundi bwahindutse nka Israel yo myaka 70 aho yanse gukurikiza ingingo n'imwe y'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano.
Twebwe n'icyo cyose said dufitiye ibintu bisa byinshi naco gituma ingingo bafashe atarizo ntuzozemera mugabo ingingo kuri tuzishigikira. Iyo ni umugambi niyo ntumbero ya leta kandi twe tukaba twuguruye abandi bose bakeneye ko dukorana mu nzira y'ubumwe atari mu nzira yo kuducanisha mwo imigwi tubiteguye kugira ngo dukorane na bose.
Ariko ni nahazwe sikabibona
ibyo bintu byose bivugwa bijyanye n'ineza y'abarundi ntibijyanye n'ibintu byokoregwa ibindi bihugu aho bitandukaniye n'ibyo byari ko biravuga kuri Israel kuko Israel ntaba yivuga yuko iriko yica abana bayo muri Israel. Israel yabibye anye n'injyane zifitaniye n'ibindi bihugu ariko ku Burundi ni ingingo zijanye n'abana b'u Burundi bariko barahohoterwa ariko ubwo Burundi bwo nyene bukanka kwizongengo zije mu ngiro kugira ngo zikize abana b'u Burundi.
Abo bana b'u Burundi cegera cya mbere cya president Nkunziza asanga atana rimwe bari bwigere bavyaza umusaruro bwigenge bwabo nk'uko biri ubu.
Twaronse n'ivyo intayo kwikukira mugabo kuyibungabunga byabaye ikindi kuko muguru nk'intayo kwikukira ibyakurikiranye na macakubiri n'igandagurwa ry'incungu zaharaniye agateka ku Burundi. Abo rero batufukamye munda bari bafise yuko bashaka kudufuka mu munda n'umvyerekeye ubutunzi butare agataka uno munsi abarundi turitunganiza ivyacu mbere tugashyiraho amategeko agenga iby'ubutare n'agataka ku ntumbero twebwe tuba twafashe. Turi mu nzira yo kugira ngo twikukire koko kuko kwikukira mu bya politike, kwikukira mu by'ubutunzi, kwikukira mu by'imibano nivyo bihanze abarundi uno munsi cyane cyane turi mu nzira y'urukundo.
Amashirahamwe mpuzamakungu atari make aramaze kwerekana amakenga afite ku kibazo cy'u Burundi. Aganira n'ijwi rya Amerika kuri telefone umushakashatsi muri Amnesty International ajejwe ibibazo by'u Burundi n'u Rwanda Jean Colson agira ati birababaje cyane kumva ko leta y'u Burundi yasavye ibiro by'igisata cya ONU kijejwe agateka kazi na muntu gukura meza inyuma yahirahiriye gukorana n'umugwi w'amatohoza ku vyaha byo byarakozwe muri ico gihugu n'ukwanka gusinya amasezerano y'umwumvikano no gukorana n'indi indorerezi z'umwe bwa Afrika akarangiza sigura ku butegetsi buri ko bugerageza kwiyugarirako kugira ngo imigwi yigenga ntigira amatohoza kuvyerekeye hagati y'akazi na muntu mu gihugu. Eroje Urika neza Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Shuti z'Ijwi rya Amerika, murabyumvise ko tugeze kuri wa mwanya wahariwe imikino. Imikino izaba mu mpera z'icyumweru. Reka duhere mu Rwanda, turi kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda kuri telefone. Jean-Claude,
ndabumva neza Eugenie?
Wiriwe neza, umwaka mwiza.
Twese tuusangire.
Uduteganyirije iki muri weekend? Ndabumva bavuga ibyanye na volleyball championnat byifashe gute, watubwiraho make?
Ya murakoze cyane Eugenie. Nkuko mwari mubivuze, reka duhere kuri volleyball, aho championnat izaba igeze ku munsi wa kabiri w'imikino yo kwishyura iri abakunze kwita phase retour. Aho rero hari imikino izabera i Karongi, imikino izatangira isaha neza mu gitondo. IPRS Karongi ikazakirana IPRS Ngoma ubwo no guhera isaha nyine, hanyuma isaha sita UTB ni kaminuza y'ubukerarugendo izahura na IPRS Ngoma nyuma y'uwo mukino, hanyuma saa munani ikipe ya kaminuza y'ubukerarugendo UTB ikire na IPRS Karongi. Mbabwira ko aya mashuri ya ITRC ari amashuri makuru y'imyuga n'umenyingiro, aho rero ni Karongi. Ariko indi mikino itegerejwe izabera kuri Petit Stade cyangwa Stade Ntwari Remera, aho guhera saa 9 ku munsi w'ejo APR Volleyball Club izahura na Kirehe, hanyuma umukino w'indyankurye cyangwa se wa mukino bakunze kwita nkubita ngo kubite guhera saa 11 z'umugoroba, Gisagara Volleyball Club ikazakina na Reg Volleyball Club. Reg Volleyball Club ni ikipe y'ikigo gishinzwe iby'ingufu z'amashanyarazi mu Rwanda. Ni umukino uzabakomeye cyane cyane ko aya makipe abiri Gisagara na Reg arakurikiranye ku rutonde rw'ateganyo. Gisagara ni ya mbere n'amanota 18 mu mikino 7, hanyuma Reg ikayigwa mu ntege n'amanota 17 mu mikino 7. Nibyo twaba tubuze Eugenie muri volleyball.
None se Jean-Claude, nko bijyanye na shampiyona y'umupira w'amaguru ho hateganyijwe iki?
Nibyo koko nkuko mubivuze ejo, ndetse no guhera uyu munsi narwo ari kuvuga ngo nuguhera ejo, uyu munsi hari undi mukino waruteganyijwe. Mbabwira ko ari muri cadre cyangwa se mu rwego rw'umunsi wa 13 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda umupira w'amaguru, aho uyu munsi abaye mukino wabere kuri Stade de la Mitié ku Mumena, aho Kiyovu Sport yatsinze Police FC ibitego bibiri ku busa. Hanyuma indi mikino ine iteganyijwe ku munsi w'ejo, aho Gicumbi izakira Etincelle Gicumbi, aho Kigali igahura na Espoir kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Undi mukino ukomeye uzabera Musanze yakira Sporo, hanyuma Kirehe nayo yakire Sunrise Ikirehe. Indi mikino itatu isigaye izabera izaba ku cyumweru, hanyuma muri iyo mikino nyine itatu Marine izakira Mukura Irubavu, APRFC na AS Muhanga bahure kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, hanyuma indi mikino isigaye Bugesera ihure n'Amagaju i Nyamata. Babwira ko APRFC ariyo ya mbere kugeza ubu n'amanota 26 mu mikino 11, hanyuma ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju y'Inyamagabe n'amanota 5 mu mikino 11 Eugenie.
Urakoze cyane Jean Claude, reka ngushimire kuri iyo, ni nkaho utubwiye muri make yuko bizaba byifashe, ariko ubwo uzatubwira neza uko bizaba bimeze mu mpera z'icyumweru nyine. Urakoze.
Ndabashimiye
nanjye. Reka noneho tujye mu Burundi, Toma.
Yego, mu Burundi naho ni umupira w'amaguru. Muri iki cyumweru rero hazatangira amarushanwa, imikino yo guhatanira igikombe cy'umukuru w'igihugu. Turi kumwe n'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka. Evariste, wiriwe neza?
Wiriwe neza, Thomas.
Niko, imigwi, amakipe yose hamwe azaba ari muri iri rushanwa nangahe?
Nimigwi 64 no kuvuga yuko mu mpera z'indwi bazaba batanguye mu cya 32 kirangiza, no kuvuga yuko umugwi utsinzwe ucutaha mu kurindira yuko hatunganywa izindi nkino zizokurikira ku ndwi igira kabiri.
Muri iyi mikino y'igikombe cy'umukuru w'igihugu, imigwi yose 64 niyo mu byiciro byose?
Niyo mu byiciro byose. Hariyo mu cyicaro cya mbere, mu cyicaro cya kabiri, mu cyicaro cya gatatu, no kuvuga n'imigwi ituruka mu ntara zose z'igihugu igiye guhiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu. Igikombe rero giha uburenganzira umugwi ugitwaye, utwaye finali y'icyo gikombe. Umugwi rero ucuserukira igihugu cy'u Burundi muri Coupe de la Confederation cya gikombe mpuzamashyirahamwe cya CAF, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika.
Evariste Nzikobanyanka, reka duhenera ahangaha, ariko ntashira mu Kinyarwanda niko bavuga, uzaduha amakuru arambuye muri wikendi. Urakoze, wikendi nziza. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ahangaha rero niho aya makuru tuyashoreje. ntabwo tubaboneye akanya ko kubibutsa ingingo zayo z'ingenzi, ariko turizera yuko mwayakurikiye yose. Maze rero kuri mikoro mwari kumwe
na Eugene Mukankusi
na Thomas Kamirindi, mugiro y'ikindi nziza, murakarama.